isaha zibiri ziruze neza muri studio ya Radio Isanganiro. Nkuko mubimenyereye rero, umwanya w'ikiganiro Giricyo Ushikirije, aho tugaruka ku makuru yaranze ino ndwi turiko turasozera. Muri kino kiganiro kiremeshejwe na Dewe Variste Nzikubanya nk'umwe w'ivyuma, hari Eric Uwimana. Twibutse abaza gukenera kutwakura yuko batwakura kuri 76 ubusa 83 33. Ndasubiramo 76 ubusa 83 33. Ku nimero ya kabiri ni 64 ubusa 70 ubusa 70. Mutwakura kandi kuri 22, 24, 33, 42, 45, 47, 45, 75. Uko rero nemeje kubabwira tugaruka ku nkuru ziri muzo twabashikirije muri ndwi. Hano duhere rero ku bijanye n'itangazamakuru. Uburongozi bw'ikinyamakuru Iwacu bumenyesha ko buzobandanya busaba ubutungane ku mumenyeshamakuru Jean Bigirimana. Ivyo bikaba vyamenyeshejwe n'uburongoye co kimenyesha makuru Leandre Sikuyavuga. Hibukwa ku munsi wa gatatu w'inondwi imyaka 9 abuzwe irengero hari kwigenekerezo rero rya 22 mu kakaro muri 2017. Naho biruko rero arongwe ikinyamakuru Iwacu agahamagarira rero abamenyeshamakuru kutagira ubwoba, bose ngo babananye bakora neza umwuga wabo bakurikije amategeko awugenga. Ubijanye n'umutekano naho dukubitira hariya mu ntara cy'ibitoka mu mukenyezi umwe ari witavye Imana ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu w'inondwi, abandi bana n'umugabo wiwe barakomereka biturutse ku gisasu ntezwa ntoke catewe umuryango wo ku mutumba Rusiga komine cy'ibitoka intara ya Bujumbura n'abantu bitwaje ibigwanisho. Nzi nahora Stani nyene urugo avuga ko bashatse kubazimanganya kuzimanganya umuryango wiwe wose bamwagiriza ko ari umurozi, ariko rero akabona ko hokugwa amatohoza agafatwa abari bamaze iminsi bamwagiriza uburozi. Ndakiruta Imana Tarsis arongoye uwo mutumba asaba abanyagihugu kutihanira kandi agasaba ko abajejwe amatohoza boyakora kugira ngo hamenyekane abakoze ubwo bubisha. Muri politike naho kuri uyu wa kane niho habaye amatora y'abagize ibiro by'inama ya komine hamwe n'abamusitaneri bagiye kurongora amakomine mu gihugu cyose. Amatora rero nk'uko musanzwe mubizi yatsinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Ni nyuma yaho kandi ku munsi wa gatatu habaye amatora y'abakenguza amateka mu ntara zitanu zigize igihugu. Izo nzego rero zose zikaba zigizwe n'umugambwe CNDD-FDD wonyene. Ashira ahabona rero ibyavuye muri ayo matora y'abakenguza amateka kuri uyu wa gatanu urongoye umugwi w'igihugu ujejwe gutegura amatora Seni avuga ko abatwa batatu aribo bongiwemo baserukira intara zitatu: intara ya Gitega, intara ya Butanyerera n'intara ya Buhumuza. Prosper Ntagwamiye arongoye Seni akavuga ko inama ya mbere y'abakenguza amateka izorongorwa n'umukenyezi Josephine Nyiraneza kuko ngo ari wafise imyaka myinshi mu batowe kuba abakenguza amateka. Muri politike kandi umugambwe Sawanya Fredebu ubona ko demokarasi mu Burundi iriko irasubira inyuma kandi ko inkingi zayo nkibwirizwa nshingiro ziriko zirazimangana ivyo biri mu itangazo wasohoye mu gihe uriko urahimba z'inyaka 33 wemerewe gukorera ku mugaragaro bikorinagara Silvestre avugira uwo mugambwe akavuga ko leta yarikwiye gusubiramwo amategeko kugira ngo demokarasi ishobore gutsimbatara amafaranga arenga miliyaridi zibiri z'amarundi niyo yatanzwe ni banki ijejwe iterambere ry'ugwaruka bije kuma koperative ijana na 11 agizwe n'ugwaruka majenerwa na 11 yashikirijwe na ambassadeur Gervais abayeho kuri uyu wa kane ashikiriza bikuru bikuru vyaranguwe n'ubushikiranganji bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango w'ibihugu vya byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kam abayeho ashikiriza kandi ko vyinshi ku vyaranguwe habayeho ugutanga inyigisho no guha akazi urwaruka biciye mu myimenyerezo ndondera akazi bita stage professionnel mu gifaransa ihuriro ry'amasendika y'abakozi mu Burundi COSIBU risaba ko hoba ibiganiro hagati y'abakozi na leta kubijanye n'ingene abakozi bo mu ntara za kera batotakaza akazi muri iyi ndinganizo nshasha y'intara n'amakomine biri mu itangazo iryo huriro ryandikiye umushikiranganji wa mbere kuri uyu wa gatatu Certain Savyman arirongoye akabona ko amategeko agenga akazi mu Burundi ariyo ahanini yokurikizwa nayo muri namwe mu makuru twaba shikirije muri ndwi turiko turasozera ikazi ni rwanyu rero muri kino kiganiro giricyo shikirije
Sema maneno ya kuchoma ni tisho kwa amani
tumetoka mbali tumepata shida sasa wananchi kusema ukweli tunanafu
twaomba wana siasa msiturudishe kwenye hali ya shida ewe Mungu wetu tusaidie nchi yetu iwe na amani
twibutse abari ko baratwumviriza ku kiganiro ari giri cushikirije umunywanyi wa mbere ku murongo alo
alo
muri bande mutwakuye muri hehe
muri jeje nyaka mu Evode isurozo
Evode isurozo mahoro Evode
eh
ayisurozo ni sawa
ni sawa umutekano ni wose.
Ego makuru twashikirije mushaka kugira ico mushikirije ko ni aya
Uba ico no shikiriza.
Ego
nga mucibitoki.
Ego
hari mu rugombo. Bwo bari kiza hagara mu Uganda ama baza barica abantu n'isi yo usegona n'abantu n'abaruzi. Bwo none kandi yo n'iyo giye ku Uganda okuzira abafatika bahana. Bwo kara usanga abantu bagiye barabandika. Bwo abanga bazoyitwa. Bwo kandi bikaza mu nziro. Bwo bakaruhuka babinyi.
Nukuvuga yuko rero nukuvuga yuko rero biba abajejwe intwaro abanyagihugu barurera
bako bana ni
wewe uti rero akamo kawe nakahe ugatera nde mu bategetsi
bo leta nifata umugambi abo bakora bene ivyo bo bajya bandika amatagiti kandi abantu bakongera bakazina bakandi bakabiyice bo hari gihe bamenyekana ababishe ariko mugozi biba hanu bari province igize huje akagara mu Uganda kuti nica bari ngona baroji kandi bese bahora amatongo yabo ibyo leta ariko kuri kwishyana yumva iyo province yabaye nabi urumva ninkabicaye amakuru yanjye
nta tugushimire Eva de Isororizo tubifurize kandi kugira ijoro ryiza
sawa
murakoze cyane
tekanye kuka mahoro numutekano bidufasha twese
abarundi dushaka amahoro undi munywanyi ku murongo allo Alo
Abana bacu tubaragigihugu gitekanye kiremye
Odi munywanyi ku murongo allo mahoro neza
Tare kuri twese ingeso yo kwinubana uwagacira gateka.
Ikiganiro nigiri cushikirije tubashikiriza buri wa gatano igiva igihe cy'isaha zibiri gushika igihe cy'isaha zitatu kubashaka kutwakura bashaka kugira icyo bashikirije ku makuru twabashikirije muri ndwi turi kuturarangiza bakaba twakura kuri 76 ubusa 83 93 34 ubusa 70 ubusa 70 72 204 66 ubusa 2 72 205 73 75 ikaze nirwanyu mu kiganiro ugira icyo ushikirije.
Tuje hamne tumvikane
abari mu gihugu wowo mu karere no mu mahanga
twese hamwe turwanire ubutungane ubutunganirwa bibyara umutekano n'iterambere.
Nabasesa nkuyoze nitwibuke kuyora twasheshe kwa Twaruka ni yuene Ngo tujana basesa nguyoze Nituibuke kuyora twa sheshe Ibi tutanduka nyani jishi Amadini ni tu ya sangie
Amadini ni tu ya sangie
Arikoni ni tu ravipa
Arikoni ni tu ravipa
Ndaba savi yomigamge Ni tu anganishe Ndaba savi yomigamge Ni tu ujanishe Tu irinda watu henda Kuweri nyungu zabo Ejinzu ya weni yasha Ninde muribo hazo za kuyi zimya Hatari jewe Umubanyi wawe Hey, yeah
Waruka nituhendwe Waruka nituhendwe Kutujana basesa nguyoze Nituhuke kuyora tuwa sheshe Waruka nituhendwe Tujana basesa nguyoze Nituibuke kuyora Tua sheshe Waruka niduhendwe Waruka niduhendwe Nitweka sota Tujana basesa
Twibutse kandi abariko baratwumviriza ko muri no ndwi turiko turasozera twakoze cyane ku bijanye n'ubukene bw'amazi mu makartier atandukanye y'igisagara cya Bujumbura haba mu buraruko haba mu buseruko haba hagati haba ndetse no mu bumanuko bw'igisagara hari bunekeza ubukene bw'amazi muri no minsi aho baba mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura bataronka amazi cyane cyane mu makartier ku mpera y'igisagara aho basaba ishyira hamwe rejide zo gukora ibishoboka byose kugira ngo amazi aboneke uko ariyo soko y'isuku aho akaba avugwa mbere ko umuzabuterereho hama hariho abantu bagwaye indwara ziturutse ku isuku rike nka korera kuri ibyo bibazo rero umuyobozi mukuru wa Rigidezo akaba yarishuye ko hari ibikoresho byatumwe ko mu mahanga ariko ko intambara zibera mu bihugu bya burajya ziriko ziratuma ibyo bikoresho biteba gushika akavuga mbere ko hari n'imihora yatuze gusubirwamo kugira ngo ayo makartier yose aronke amazi akaba humuriza abanyagisagara yuko bitewe bitibuke bazoronswa amazi
akava mahanga ngo baze
mwe bwije bambwiye ko ari umunywanyi ku murongo
alo
mahoro neza
amahoro
twakuwe nande utwakuye uri he
nani odasi arimo aba umutengera mu komune matongo ya gutse no handi Bujumbura
matongo mugaburi ngahi Bujumbura ni odasi
nani odasi
minani odasi mahoro neza
yego na mahoro
Nigi mushaka gushikiriza iki
ariko mabwe ko kuje bere kya ya frodevu Kusanzwe ubutegetsi butangwa n'abanyagihugu. Bane bashaka agaruka amagabura nyama. Abanyagihugu cyo bitanga ubutegetsi. Umwe w'umugambi w'umugambi ni gukomeza Angola.
Ariko bavuga bati ni umugambi umwe wiharije ubutegetsi.
Bane ni abanyagihugu. Mutire
yo muri sanya Frodebu ibyo basaba nta shingiro bifise.
Yego umenye na shingiro kandi mbonenga demokrasi yatangwe na Frodebu nyene.
Mutire no musi demokrasi ratsimba tayi mu Burundi.
Yego ni abandanye nawo politike amabarare ko hanyuma abanye gihugu bazobize.
Tugushimire cyane Audace.
Amana na makuru y'ese cyane ko yero ba Mutire nabi.
Sawa tugushimire rero ku ntererano zawe utanze kuri zino nkuru zibiri twakoze.
Sawa.
Mwimbuto yububisha nubube gito abarundi bacha batangura kucanamo no gukebana.
Uno munyanyi ku murongo alo.
Alo.
Mahoro neza.
Amaho.
Tuvugana nande twakuri he?
Bazinya kawa Evode agarutse.
Evode aragarutse ku murongo. Tugushimire kubona ugarutse. Mushaka kugira ico mushikirije ku yemuru. Ego Evode.
Mu Burundi.
Urabona
ko twari kukiri myaka ni myinshi. Amazi akama yabuze kandi ari mu gisagara cya Bujumbura. Ari gisagara gitunga. Aba tukavuga ko dufite amazi mu misozi y'amazi ari menshi. Urumva kugeza n'ubu ukorera muri 78 bitangwe na bugingo n'ubwo ngirahe. None tubaye tukajya hino.
Ndiki kiwa saba none uburongozi bwa kino gihugu.
Icyo no saba.
Macane cyane izi ndongozi shasha muheruse kwitorera.
Okay. Ariho basha. Yangi bwo. Bo ni guko no vuga. Abitangiye imbere ku mare yabo ya hedi. Bo bibaje bakora n'ibindi byashobotse. Babana amazi yagumya bwo. Mutanga rikaruga. Abana bo baje ni barabe ibindi bibereye ayo mazi aboneke uyu mucango wabo yaza nkuguboneke ya masosiyete yo hanze ajya kuri mucango ubiri nkuba byose biguma ari ubukene ndetse n'amazi kandi tuyafisha umuriro nawo ebu yacu mugazi wo kugoye cyane nabyo nyene aba bazi ubu bagira icyo babyuye basha igihugu gitagate kimereguye.
Tugushimira cyane Evo dugarutse ubugira kabiri ikiganiro ni giri cyushikirije. Mwabwe ivyuma babwiye ko arundi munyonyo ari ku murongo. Allo.
Amare bana bane nawe Evariste.
Mahoro neza.
Urameze neza.
Ni sama.
Andi iteka turameze neza.
Mvugana nande twakuye hehe.
No mwene Burundi yitwa Roger Shuster. Nkaba ndi muri commune ntahamba. Ego hanyuma jana gramvuge ko cerekeye ibi binyogwa bya Bararudi byo mu dandaza umuntu ara ya Burunga muri komere ya Rumonge. Wumvise nk'umuntu umudandaza afata mu makazi ashika amajana 3 by'ukuri. Ariko atandaza iciro kirenze. Nuko nini babahane babihanirikirije kuko abo nabaza guteza rubwa leta mvyeyi.
Roger ariko si wowe wenyene nunga hani Bujumbura.
Urumva ubona karorero. Wono wamenyekanye. Uvuga nti bacha bafata wowe wenyene niba nkuko umwe wo arongo bishikanga ndi bw'intwa gatimo kigwa yabivutse. aba bahere bahere ku bucimbiri cyacane ngaha ku ngaha cyane abantu babadandaza babazinanye
ngaha ibujumbura bahere ngaha ibujumbura
cyacane ngaha ibujumbura
none
abase gafise indi system shasha
none wose
bakwigukorerako
none wosigura gute ingene ingene amustendende nubu isohoka muri Burundi ku 3300 ikagurishwa 2015
None si bya bindi nyene batagira we no kwiyagabanya cyane naragiye ahantu hame nta inzo uvuga ngaha mu kinama Tansanga hari ya musteri ya kera imwe ya ruje. Bambwiye ko ari 2020 naramara mbaye.
Baca bakubwira ko yajiva muri Kongo.
Ya leta ijya ya kera. Igace igaca isunasumba ni iye ya bitanu bagatayigurisha 2020. Kanaho rero bayiguha babanje no kukuheza mu maso ingeno metse sinzi ingeno bakuyuhe asha no bintu usanga bibabaje n'abantu baza guteza rwa leta no kuhuta
ahandi bakakubwira ko yajiva muri ko
kuburyo umuntu bayifatanye bamuhana bamwihanize kuburyo n'abandi bagenzi babo babibonera ko akarorera
ahandi bakubwira bati yajiva muri Kongo ubihiye siguro
none bavuze ko yajiva muri Kongo
yahinguriwe ubujumbura
niberekane ko yarishe muri Obeye ingene yinji kuko iyo inziva muri Kongo Obere na ira bimenye uko jewe nguze ikintu kizimbye muganabunje ko Obere bize simbabara kuko nijya tunga rituva mu katugaruka mugatangira tsinzira byaciyemo n'umwe ne Burundi oya nuko risinda kwemere
mu misezi harabaye amanama hano muri Meri ya Bujumbura abastanteri barabatuma ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo ikiciro cy'ibinyobwa bya Burundi gifatigi cyubahirizwe ariko vyarabandanije wowe uti nibave mu majambo baje mu bikorwa batuze abo bantu
nuko nkuko umwuboha cyane arongo bishikanjwe nk'agati mu nk'uko yabivuze aba bantu bakora nabi babihanize ahubwo binabaye ngombwa baza barashya no kuri stade tubona abantu bapfukamye igihugu muhonda kuko ari abantu usanga baza bakagafuruguta ibintu by'iwabo ugaca usanga twebwe nk'umwe n'igihugu niwe ariko aragwa mu mporero kuko birababaje kweri aho usanga ikintu umwe n'igihugu ari kubona n'amategeko kugura ugaca usanga bariko baragira bariko baragitanga mu gifuri hari indi system rero wubuye kandi abantu bataramenye urabona ubuye inzoga bazironka ku giciro cya buraseri aba bubare busanzwe babandi rero bafise uburenganzira bwo kurenza ko igihumbi biri mu mahoteli akomeye cyangwa mu bare bukomeye
baca baza kurangura
baca baza kuzitora mu ijoro kwa bwa bare butoyi icyo kintu dasaba bagikorereko kuko muri buno bare butoyi umwe nagirwa nta bakironka inzoga baca baziha babandi batwara muri ya mabare akomeye ya mahoteli akomeye no kuvuga rero dasabye iki kintu abajejwe intwaro bagikorereko
ariko namwe barabasaba yuko namwe barabasaba ko mwobijisho mukaba n'ugutwi by'ubutegetsi namwe mugize murerekana aho ziriko ziradandarizwa
mbega usanga bigoye Evariste
bigoye gute
nibatsabatanga amanimero kugira ngo umwana igihugu abonye ahantu hari ka agiri kinabishikije muga mu ibanga nahandi ho biragoye
kiriwe nibanga
kino nako gwamvuge niki kintu cerekeye amazi yego cyane amazi n'ukuri nibarabe nk'abavyeyi ndazi ko bigoye ko turi muci mugabo ndazi neza yuko bari kukiba barabe bakurikirana icyo cy'amazi kuko ari gihe usanga aha yarahari mu mpangu kanaka mu rundi rupangu mwigara ugasanga nta yahari usanga ariko araza kaja ibice yego
tugushimire cyane Roger
murakoze cyane yego
uri munywanyi ku murongo
wano
halo
mahoro amahoro cyane vaye
mahoro neza
ndashimiye Imana murakomeye namwe
yego mahoro Ferdi
Asha naho cy'imyaka ngira 20 niho nyibage
Ferdinand na mahoro
na mahoro ndashima
yego
ndana baramukije mwese amesha kuri adisanganiro bose abaherereye
nawe ugira amahoro mubawe no muvyawe
yego cyane bose namwebwe nuko
mushaka kuvuga kuyihe nkuru twakoze
irangaruke kuri ibi byo mushikiranganje nyakwa mushikiranganje kwa gato mu gihugu
no gutuza abadandaza ruswa abadandaza magendo ibinyobwa vya Burundi nibindi byose
baraude gusa burya nibindi byose umuntu hidugize kintu ko yigombeye
uh-huh.
ariko si bose ni bamwe bamwe hari abantu bakunda igihugu bakavuga bateka tuhego kumera nka kwa kundi bavuga batahe ahenzo vuzigwaniza cyinzo bihasigara
ndimubaza ko abantu aba bantu babikora ntimwibaza ko bafise ingufu
barafise ingufu ahubwo cyane mugabo rero kubunya ko umushangara yavuze ati umushefu dokati wahanjura mukuru mutubaza uzosanga ariko abera ibyo bintu tudo mufate mujanane nawe nyaje kubisigura hama rero nka cyasa abanaje ni yereka abanyagihugu nabo babe babera ijisho abo bashefu abatware babo batwara nimba ngiye kugura ikintu nkabona kirazimbye jewe nk'ubu nka jewe ndi kumvuga ntinyegeza ntagira iki ntajya umunwa nk'umushefu dokati wa yo batwara ahamuntu uzenya umuntu uzenya mu irohero ngaha musi ya ntuzenya imbere ya hotel uja muri musi ya sekabo niko ndavuga njye umunwa naho twohura nababwiye nti jewe ibintu simbona ko ndoza umuntu yabandanya byihanganira sivyo ifana 2005 wamubaza agaca kubwira ngo ikibanza ngo ndakiri hameshi none nene nimba umuntu ari hameshi ni ngombwa nawe ngo ace arenza arenga amategeko kandi akabandanya abatwara babibona rero sinaho nyine gusa hari ibintu biharaje ugasanga ikiyeri kibonetse hamwe hamwe bagurisha 5,000 aho novuga nka ruguru hamwe hamwe rero ikintu mbona gikwiye umuguzi abaguzi nabo barafise gukinga ikibaba aho bagikingira abadandaza ntazonwa acinda kamisha atazonwa ariko numva ni fanta ntwa yuko nayo yashikiriwe nade nashikiriwe bami rero ico mbona bize mu majambo bije mu bikogwa muti kuki nuko ndatse nk'uno musi honyene Iyo mushikiranganje yavuze babikurikiza ntihababuza bafashwe kandi bikata kandi uzo bafashwe ntibemukana wababo ngo bamuciye amande bahamagara n'itangazamakuru riyize ku mugaragaro rivuge riti twasanze umuntu ari kagurisha jewe ndibuka turi inyuma gatoya mu chanel wa communique mukaza yagicije inama aravuga ati umuntu wese akeneye kutuza ibiciro naze ari rero ujyaruka atasi kwemewe yuko arekuye yerekane n'igituma adugije arashira ko amafaranga menshi atari make bamwe bagenda bijogota bateka cogeye no ku mahoteli wagenda ukasanga inzu igura pino numare mugari bamwe aho nabitwaza ngo gatuzironka gake none zironka gake ucuduza amafaranga menshi niyo vuga yuko ababikora bafise ingufu kandi just ndi kumvuga ndabide harimo n'abategetsi bamusanga bafise ububare ugasanga buhindiye ko abajera buhindiye ko abaki bobo ntibaserutse mugabo ugatusanga na za ngufu zigiye kubonekera ahandi hantu sibyo ibyo reka ndabisimbize nize rero ko ngira ngo imvuga igiye kutujana n'ingiro njya kwa mushikiranganje ndavuga dushyiraho inomero akaduhereza ati nyabuna reka harudo gatoya bakuru imituma na shefu dokati bashitanga inomero zabo ku mugaragara bati inomero zacu nizo ariko gishama nama ati uzobona hari uko bagurisha ayarenga arazoyigura hamanjya akara jewe nyine bazakunshikira ariko namwiciriye amande urabe ko bizosubira mbega isuka ariko ibonetse abashefu dokati ko nakuri tumba bayitangira bakayitanga ni nk'iyo sukari nyene aho winjira hose akubwira ngo ni 1,800,000 mbega none ngo niyavuye hanze none yasusumo yoyo yarugaye n'igikora kuko iba atazitandukanye izo zose nizo bakwiye kuraba nabyo reka ibyo ndabisimbize nje kuri iby'amatora yarayabaye
yego
yabakenguza amateka yarayahambije ayandi y'abashinga amateka n'abakuru b'imitumba bambe n'abakosi kominari je novuga yuko harabona ubwira bamwe nibareke kwidoga bobo nyene barabonye yuko buriya bacumugani mu kirundi bati iyo umwana atanguye kugira uho ariko araheka bari mu gukurikirwa aba ariko aho wabyiza buriya je novuga yuko ababonye aya mbere uko yagenze bagacara bakurikira nibi ntacoboza kwidogera mpereye nk'uyu unye mukuru wa senere nanumvise yidoga avuga yuko demokarasi inige mu menshi igize gute jewe novuga ati reka tubarabe turabategetsi nimba koko je naragiye gutora ariko aho nagiye gutora nta bantiza kandi uzenya ku ati tora iki naragiye naje ndatora ndihera ndatora ariko nimba koko urizenya gugu batoye bitibwe bado dutwara neza mugabe bikaba ari byibwe nukuri bizogorana cyane gose bizogorana cyane ariko reka tubirabire ku kivi ha mu musenere nawe umukuru wa seneri yagiye kwidoga nawe arabizi nawe ngene yagiyeho arihangana nakundi hari gihe kumbe byo yazigataye ibyo yarose ntabwo nkamuhamagarira yuko yogenda nyabuna akiyunga n'uwo yasubiriye umugabo ugasubizwa bene wo niko nobivuga kubera byarabonetse bakagira ingufu bakata hamwe bakareka jeni nkuko nama mbona mu Burundi hari imigambwe myinshi itinya kubamesha amakuru myinshi myinshi ugasanga ngo kubwo twitonde mu ntara zibiri mbega witoza mu ntara zibiri w'umugambwe wemewe n'amategeko gute umugambwe usigaye umeze nka misanteri umeze nka buramatari ibyo ntibikundi ibyo niba bararaba iyo migambwe jeni ndabahanura ahubwo umushikirangandi ntayifute bonyene bagende hamwe biyunge none Amerika si igihugu kinini kwereka ifite imigambwe ibiri hajya bujya bweza ko imimi itagikanye ikaja mu bademokrate n'abarepubulike niba araba imigambwe babona ikomeye ngaho irahari bashake bagira imigambwe ine ahantu heza igira inguvu mugabo kumva ngo imigambwe 30 ni ngaho dufite igihugu kingana n'iko mini yo muri Amerika ibyo nubwo aracidoga hari umuntu agomba atahira perezida w'umugambwe gusa atahira daronka ubusa mugabo agomanisha icubahiro gusa
tugushimire cyane Ferdinand kuri kano kanya waduhaye
uka mumpaye umwanya munini wanyihanganira abandi kandi no kuri sina bose nahirwa kumvira ikiganiro cyane bivanye n'uburyo maze igihe ngwajije ariko uwo ngwajije yaragize imiterere yamubwiye operasi mwana
reka tugushimire twakibundi umunywanyi ku murongo alo
ego
alo
Abarundi umutima muri kigihe turimo bakwiye
kiganiro nigira icushikirije undi munywanyi ku murongo walo munywanyi aga telefone kiyo ni kamukundiye
vyahamye biduteranya tukavyibagira tukanamarimwe twese turibamwe twese rimwe dusangiye akabisi n'agahiye turabavandimwe turabavukanye turabarumi twese
Wundi munyanyi ku murongo alo?
Yego mwe.
Amahoro neza.
Na mahoro cyane.
Turi kumwe nande utwakuri he?
Turi kumwe nanda iko Isaac.
Isaac zakuri he?
Ndi muri Ruziba.
Ni Ruziba.
Yewe ikintu nagira nti kirize. Nico ibintu bajya abantu batondesha abantu ku mirongo ku mabisi.
Ku mabisi.
Bajya abantu kweri. Ngiba kwa yato homori. Ndiyo na kie muru ziba. Ngiye muri zire. Ngonze kumurongo. Ama bisi ya kanyosa ya dimensi. Muga muru ziba na bisi ni mayari ya hari. Nindi ye mungi bisi. Nchambo na wajaba koka haji batabarabuga ngowesi kuhuka. Kandi umutama ya mkoha jena mbo njene yeza kani. Kwa koka haji.
Ubwo ntiwaruciye kubandi ubwo ntiwaruciye kubandi utatonze ga
za ku murongo neze imodoka inyizirako
none baguhoye kire
nzi nkambu kubera ndiko ndavuga ukuri azi ko kuvuga ukuri ndibazo kuzira
wewe rero usaba iki kubijanye
n'abantu baje batundesa abantu ku murongo kobo zaho hakazi gipori nkaba polisi dufise basi mu Burundi bakwiye botondesa abantu ku murongo bajya imbere basaba batoza amaheri igihumbi atanu inzira
ubwo nturi kurababesha raga Isaac
wowe ntacyo ndi kurababesha nagi cyo bakirimo nibyo nibona kandi izo ndo zirwa zigire
muti rero kuri rabisi
atunisa abantu ku murongo ahubwo ngene narabonye sitembe bafisa ambi modoka avuga ati hakuye umuntu muri vire kika mukanyosa ngo igihumbi agasasa ubundi mukanyosa kushika mu ruziba igihumbi niba tuvuga twasi kuva muri singire nibihumbi bibiri niburi ugushika tukagenda ntawe bisema yamahera ingora gusiri kuragenda ngo tuvuga kuva muri bire imodoka ushika mu kanyosa ni bibiri ubwo safinza tukagenda nta ngorane ugakoresha umwanya tugiye gutora ibyo byo kurangura
muti rero abashoferi bakorera mu ruziba bari ba abene gihugu
hariho abasona muri kanyosa ngo garukira mu kanyosa ageze mu kanyosa kugindi rwingo ngenda mu ruziba ikindi gihumbi ikindi akaba yigeze ibihumbi bibiri nibavuga ati atuba muri bire gushaka mu ruziba ni ibihumbi bibiri bivuga abanyagihugu ntangura nimwe rero twokwipagira tukagenda mugira imirimo wagiye kigatungana neza
Isaac tugushimire ngira ngo babijejwe bariko baravyumva ejo canke igejo bazokora impinyanya
nibavuga ati ibibiri tukagenda hango
hano cyo twacumvise
akatugiye ko ukakagenda ko neza ugatonda ije giye kurangura ukabirangura vuga ati ndazi ko ari bibiri nta ngorane nini
tugushimire cyane Isaac kubona watwakuye
sawa sawa namo
twame twamiza ku mutima twamace kubiri ataso tugeza twese dukwiye kugwanira ubumwe n'amahoro dutegure kazoza k'igihugu cacu twame dufatana munda tujinama n'ingingo maze dusangire byose ibisezerano ritazohera
undi munyanya ku murongo walo
Isaac nagira mvuge ku kibazo cyabo muri mikashi napa nanamarezo ko tuyabura ni ukubera iki ugasanga umuntu akubwira ati ntegerera hanaka wagura mu telefone ngo telefone ngo ntincamo amarezo ngo ryanze none ibyo ugenda ngo ibazo tuganiriza ikibazo uri ku idiri ugasanga biranze ugasanga umuntu aguhitanije uduhera avuye hanaka ngo wandondeye wambuke utugeha tugasa tugushyira mu niba tuganiriza ikibazo cyo gukumva imanza k'amakuru twebwe batwo batwo nicyo kintu kitugaburira nicyo kudutumira abana tukamubona amazu kumutimiriza amakahesena none umuntu avuye mu yinga n'ahandi ndakakuza dufaranga cyangwa ngo ntibikunda byose bigenda gusa nicyo batwo bantu ibirongo niba dutunganirize amanteri gasinge ku bwinshi nko kuva tuno munsi amaheso twirebe twese telefoni twataye twabiye
tugushimire cyane
abadandaza abantu bazi ko ubu kudandaza ni ku matelefoni none byo cabigenda gute niba tubwire imbere badutunganirira sawa murakoze
tugushimire cyane Isaac kubona ugarutse ku murongo ikiganiro ugira ishushikirije
twisumye imigambi y'iterambere
reka gupfira nyawura ni muze tuje hamwe twubake igihugu catwibarutse kuko ijunja n'ijambo ry'igihugu cacu bizova mu maboko yacu twigurwaruka ndabivuze ndagiye
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cacu twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cacu
umuntu wese arafise icyo akwiye gukora kugira ngo abane neza na mugenzi we umuntu wese nareke Oh, Shana.
tuva vanure n'ubusambura
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
aho uri hose gendera amahoro gendera ukuri n'ubutungane aho uri hose gendera amahoro yubakire wongere uyavome twese ugwaruka dukunda igihugu catwibarutse tuba abashinga ntahe babushitse tugwaruka nkunywanisha bose tuinamenwa mu kubana mu mahoro
twese dushaka urukundo twese dushaka umubano mwiza twese dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu
hano rero niho duce turangiriza kino kiganiro giri cyushikirije cyo kuruno wa gatano dushimire mwebwe mwese rero mwagiteza biri dushimire n'abashobuye kutwakura hano dushimira Evode wisururizo dushimira Audace aturuka muri Matongo akabasanzwe ari ngahano mu gisagara cha Bujumbura dushimira kandi na Roger yatwakiye ari mu ntahangwa dushimira kandi na Ferdinand nabonye natwakuye ari hano mu gisagara cha Bujumbura dushimira kandi na Isaac Isaac yatwakuye nawe ari muri Muruziba hariya muri commune Mugere shimira kandi na Eric Imana afashe kugira ashobore kuvuga mu nyumve kuri miko mari kumwe na Evariste Nzikubanya nka mubananye kuranirwa mu banyu no mu byanyu mukurikirana kandi ibiganiro bya radio isanganiro.